abanywanyi n'abakunda kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika ni radiyo BBC bazindutse bumviriza ko imirongo y'izo radiyo yuguruye kugira basubire kumviriza ayo maradiyo mpuzamakungu abiri ku mirongo ya FM ariko n'ubu iyo mirongo iracugaye ni mu gihe iyo mirongo yugagwa n'urwego sense Ramadhani Karenga yararurongoye yari yajekirije ko iyo mirongo yugawe mu kiringo cy'amezi atandatu yabishyikirije ku wa kane ukwezi kwa gatanu aho yemeza ko ivyo bihano bizotangura ku wa ndwi muri uko kwezi nyene uyo yararongoye sense yavuze ko radiyo BBC ihanywe kuko yari yabanje kugabishwa ku makosa ajanye n'umwuga acaremeza kuri radiyo ijwi rya Amerika ryo ritabanje kugabishwa kuko iyo radiyo yari yakoze amakosa akomeye abajije ku bijanye n'itezurirwa ry'ivyo bihano Karenga Ramadhani yavuga ko inyishu izoboneka inyuma y'ibiganiro cyangwa imibonano y'abagize urwo rwego n'indongozi z'ayo maradiyo kuko yemeza ko ayo maradiyo yandikiye urwo rwego
ku bijanye na Voice America natwandikiye ku igenekerezo rya 18 ukwezi kwa Rusama bemera bimwe mu birego twabarungikiye yuko bitisunze uburemere bw'ibibazo by'u Burundi ariko bakanavuga yuko bimwe mu bindi birego twabashyikirije babona yuko bikwiye kuganirwa hagati y'impande zibiri kuko nta bindi byemezo byinshi baba bafise nabo nyine turabashimiye kubera ko batwandikiye tuce turaba ukuntu izo ngingo nazo nyine tuzitezure ariko tumaze kumvikana tukicarana
naho uyo yararongoye urwo rwego igihe rufatira ibihano ibyo bimenyeshamakuru yaciye yasubirizwa mu mabanga n'uwamusubiriye yagumye abazwa ibibazo n'abamenyeshamakuru ku bijanye n'ibyo bihano Nestori Bankumukunzi nawe nyene yavuga ko yiteze intumwa z'ayo maradiyo kugira baganire ariko ajikiriza ingene ibimenyeshamakuru byakoze mu mezi atatu aheze ni ukuvuga ukwezi k'umunani ukw'icyenda n'ukw'icumi Bankumukunzi yarishije ku bijanye n'ibihano byafatiwe ibimenyeshamakuru yavuga ko ibyo bihano biheze azovugana n'abarongoye ibyo bimenyeshamakuru kugira barabe ko byosubira gukora
ibyo bihano rero byafashwe intumbero yabyo ni iyo kugira ngo ibyo binyamakuru byikosore bikore neza gusumba ibyo binyamakuru byafatiwe ibyo bihano n'ibyikubita agashi cyangwa ibyo bihano bigahera tuzoheza tuvugane turabe ko byosubira gukora
kuri uyu munsi ibihano byarangira urwego sense rwemeje ko ruzi iryo sango ariko rukiriko ruraraba icyo ruzoshyikiriza abamenyeshamakuru ku bijyanye n'irangira ry'ibyo bihano Nestori Bankumukunzi arongoye sense n'atavuga umunsi yavuze ko urwo rwego ruzotunganya ikiganiro ku bamenyeshamakuru mu minsi ya vuba bamwe mu banyamategeko bavuganye n'ijwi rya Amerika naho batashimye kuvugira ku byuma byacu bemeza ko iyo ibihano biheze mu gihe atarindi makosa yagirije ibimenyeshamakuru ibihano byaca bivanwaho mu gihe naho urwego sense ruvuga ko ibihano bibandanya kubera iki cyangwa kiriya ikimenyeshamakuru kibona ko cyoba kirenganijwe gishobora kwitura ubutungane kugira kirenganurwe i Bujumbura Raymond Imana ijwi rya Amerika.